intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ikiganiro cy'ugaruka cy'uno munsi ugaruka barashikiriza uko bakigenwa rya Evariste Ndayishimiye nk'intumwa idasanzwe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu karere ka Sahel ku wa 17 ubu kwezi. Ayo mabanga umukuru w'igihugu yagenwemo n'uburongoye muri iki gihe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ari nawe mukuru w'igihugu cya Angola. Mu byo azobajejwe harimo gukomeza imigenderanire no gushyigikira ibiriko birakorwa byose mu kurondera amahoro n'itekane muri ako karere gasanzwe kabangamiwe n'ibitero by'intagondwa zikorera ku byiyumviro bya Islam, hamwe no gushyigikira ibiganiro n'ibihugu hamwe n'amashyirahamwe yo muri ako karere. Evariste Ndayishimiye yaramaze kugenwa kuba umuhuza hagati y'impande zishamiranye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hoba hari akarusho iryo genwa rigiye kuzana muri ako karere? Ugwaruka baratubwira iryo bagona muri kiganiro muri ko mushikirizwa na Francine Kanyange. Kaze mwese.
Nibuka nkiri muto cyane narajya kuramukanya kwa sogokuru. Sokura tambarira kwemera ikibi mama utari bukozi, kwemera imigambi mama utari bushite. Koko ni mu kwemera kutegeka uko yemewe.
Marley ari mu Bubiligi yerekana ingene ayo mabanga Evariste Ndayishimiye yagenwemo atayashoboye.
Icyo gikorwa ntazogishobora na gatoyi. Ndasubiyemo, icyo gikorwa ntazogishobora na gatoyi kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi nta bushobozi nta bumenyi afise muri cyo cyo guhuza abantu. Akarorero nobaha, murabona atwaye EAC yagira huze Kongo na M23. Hanyuma acaca ku ruhande agenda ku ruhande kwa Tshisekedi. No kuvuga yari nk'umuhagarikizi w'umupira agacaye akaba umukinnyi w'umupira. Numva ko bitokunda ntivyo kunda ntavyo yoshobora kwera. Ndagusubiyemo ntavyo yoshobora. Kujya guhuza rero Sahel naho ni kibazo gikomeye cyane gose. Mbega bajya ba president ubwo bazona mwumviriza. Sindabyibaza. Lorenzo yapfuye kumugena sinze kumbura ibyo babahuriye ko mugabo sinibaza ko bajya ba president mu kajya karere bazomwemerera. Nka Karolero bajya ba president bose bakwisa makudeta. Nawe ni umuntu wa mbere yaciye atangura kwiyamiriza kubiyamiriza. None abantu yiyamirije azobegera gute? Azobanza kubasaba ikigongwe? Azobanza kugenda gute? Rero jewe nk'ugwaruka ndabona ubwa mbere perezida wacu nta bubasha afise nta nguvu afise. Niyavuze ibintu urabona arahindagurika, mwanyuma aremera ibintu, munyuma akavuga ibindi. Si umuntu akwiye icyo kibanza cyo guhuza abantu bari mu ngorane. Mbega yaba yashaka guhuza ntiyari kubanza agatahana impunzi z'abarundi, ntiyari kubanza agahuza abarundi kwari bavuga dawegera ngo ni se barundi. Hakaba hari impunzi zirenga 500,000 ziri hanze zigoreye mu makambi y'impunzi Mahama, Nyarugusu, Mutabira, Tankoma na hehe za Rusenda na hehe. Niyo banza kazana abarundi imbere yo kuja guhuza abandi. Je nibaza yuko ni bimwe nyene byo muri politiki, urabona muri politiki igihugu kirashikirwa hama bakakigena. Evariste Ndayishimiye ubwiwe ntavyo yarashoboye. Nta bumenyi afise bw'ingene ashobora guhuza abantu kuko yaba yarabishoboye yobanza guhuza abarundi igihugu cy'u Burundi kigatera intambwe. Mbega urabyaho igihugu kigeze ubona abantu ariko barasonza wumva yogenda gufasha abandi.
Alpha ari mu Burundi ati sijyambere Ndayishimiye yazezwa amabanga nkayo ariko byaramunaniye kuja hagati y'abafitaniye amatati.
Araka hafi kaboneka sinkibagirwa ariga sinaba shinga amabanga kumeye mu mwese cyane cyane igihe ingabo zo muri Afurika zigiye kugarukana amahoro muri Kongo akitwa umuhungu arashya yongera acika navuga yuko yaciye ahengamira ku ruhande rumwe kuko ibyo yaheza kuyaga n'uruhande rumwe cyane cyane igihe uruhare rwa Nyereta Kongo n'ivento warwana noti rwa Nyereta yitwa ko ari umuhuzi hagati yabo nta kintu na kimwe yafashije usibye yuko yasize amarira mu Barundi n'amakongomani icyo gihe Tawarundi, Kabo, Nibamba, in Porto da Congomani, Akakuana, Kuranda Gualeta, Kandi, Uitka Kamukuru, and Pajis, Kumbi Kanisha, and we walk with our beetle, Kachuga, and the me. Red Chakabi, natural, and Mukuru, who were machined the Kurakumu, who was a Makare Kasahere, Tiro Tiva, Gelukum, Miss Hedze, a long way, Jesu Gracie, after she would take it to him, Makudit. I could the Tarera was here, I got the Korean Medica. Senator Kumos, I got the Kobiati. Kumo Vigishaku, the Kanabo, Kanamaro, my book Yabo. Can I see the Namoro Chio, Senator Kara, I heard Maharoko Monatan Chassis. No, Quack Million, each and a kind of Duca Tanumalion office. No, he was a Tanga Maharmo in the Hogonomo, which you are Tabaha Maharo, Kanumurun, the Kamat Kumbala, Taviziga, Sanyo Javano. Matora, okay, again, they have to watch what has going. You know, who gave it to me? They don't see no way you cook on bread. Namahera, Changi, or Wagay, who could have a frag, Chang had a choice of Wagay of Garuaka, missing that jail. You Jacob Gagory, Miss Sega, or you want to kiss the dream, packing like him and the makers, the cocoa. A monotone service, it shut the kiss in a chowl, hanging in only a tongue shut the kiss. Cocoa, your double tongue, Mahanga, Sanga Tarifume, Amav Velko. Kijiji tayibushite mu rugo. Sinibaza yuko hari ikintu kirekire agiye gukora yoba agiye gukorera abantu. Sibyo ni uko n'abanyayi ndabizi neza yuko bamukengera bashobora kuba bazi yuko atacyo amaze. Atanicyo amariye abanyagihugu biwe uyu munsi barimo ibibazo bitagira izina guhera. Yitwa Katwaye avuga yuko avuga amajyamba sosa yemera ibitagenda. Jewe nk'ugwaruka nivugiye kandi muzamunabibona kirimo kizohera kuko ata kintu gikozwe kuko ntacyo ashoboye.
Alain Majesté ari mu Bubiligi ati ngo wari uruhendo hamwe katoba ari akajya ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi ko gukosora ibizingabitse u Burundi.
Kwizera umukuru w'igihugu runaka kujya gutabara mu bindi bihugu byari ibintu byiza cyane, kuko muribuka amasezerano y'amahoro y'u Burundi, hari ingabo z'ibindi bihugu za Mozambique, za Ethiopia, za Afrika y'Epfo zaje gufasha gucanga igisirikare n'ibindi bintu. Twararonse intumwa zidasanzwe z'abakuru b'ibihugu, umukuru w'igihugu w'ico Vieta Bombeki, umukuru w'igihugu Jakaya Kikwete, abitwa Armando Gebuza batwara Mozambique n'abandi bakuru b'ibihugu bigeze kuza gufasha matati y'abarundi. Izindi ntumwa nyinshi byari byiza ariko. Ariko rero nibaza ko byari kuba byiza kuja gutabara ibindi bihugu tubanje kwipwiza. Kuko urumva je nibaza ko mu gihugu cacu c'u Burundi haracariho ibibazo by'imigambwe ibona ko yarenganijwe mu matora by'abantu bavuga ko badahabwa ijambo bw'ubutungane buvuga ko butakigenda neza kandi umukuru w'igihugu bwe yarabyivugira. Hariyo ibibazo byinshi bya politike, matora yiruka kuba abantu benshi bavuze ko atagenze neza arimo na Ekleziya Katolika kuja gutatura amatati y'abandi bantu mu Burundi bitaragenda neza hakiri kare. Agahanze ko kakiri kare ariko nibaze ko kumbura ari force kuri igihugu namba yajijwe amabanga. Nibaza ko azoca bakarorero kugira ejo niyagenda guhuza aho muri Sahere, muri Mali, muri Burkina Faso, bijya bihugu bya Sahere bana ico bihurije ko ni intwaro za gisirikare zagegura duhure bagiye bo babaje gutembagaza ubutegetsi bw'abasivile n'ahantu agateka kazina muntu katubahirijwe imigambwe itubahirijwe na gatoyi. Abamenyesha makuru bafungwa, uvuze idahimbara leta bifungwa, bakeneye abantu bakoma amashyi nk'imyaka ya 80. Nibaza ko rero mu gihe umukuru w'igihugu yogenda atarakura neza mu gihugu cy'u Burundi byo kuba nko kwisigira ku buhoma. Rero nibaza ko yakajyo keza ku mukuru w'igihugu cyacu kubire kuri leta y'u Burundi kugira bashireho icyuka cyiza batunganye amatora meza ahuriye kumwe bose kandi abayeho atabusuma bashireho mu guseni ubuzwa na bose. Hamatse batanze gatike kera muntu wabwinye gukoresha makuru butsimbatare iterambere rishwara abantu bose niho byogenda neza. Ubundi jewe sinabibona nk'ibintu bibi ahubwo cyari ikintu cyiza mu gihe bwo kibyaza umusaruro akaba ari ikintu cyiza kugira bateze imbere mu Burundi, kuko ibibazo birahari. Ibihumbi by'abarundi bari hanze barahunze, abatavuga n'ubumwe n'ubutegetsi barakwibigambwe, ubukene n'ubuzi bitagenda neza. Rero nibaza ko arakajyo keza ubundi bitagenze uko kuba ari kwisigira ku buhoma.
Vanessa ari mu Bubiligi avuga ko Evariste Ndayishimiye ataca dofasha muri aya mabanga yagenewe mu
kuri aya mabanga mashasha. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahawe, nibaza yuko ari igikorwa gikomeye, ari igikorwa kitoroshe kandi ari igikorwa camunaniye ndasubiyemo ngo camunaniye no mu gukora mu gihugu arongoye. Rero nk'ugwaruka sinibaza yuko ayo mabanga bamuhaye ko ivyamunaniye mu gihugu ciwe, uko novuga mu kirundi ngo ivyamunaniye mu rugo rwiwe ko zirushobora mu rugo rw'uwundi. Ntibikunda, ntibishoboka. Kuko iyo bishoboye kubikora neza, ico gikorwa corangutse neza mu gihe no mu gihugu ciwe yabishoboye, mu gihugu atwara, mu gihugu ariko aratwara, ubu tuvugana hamwe yoshobora kuba yarabishoboye aho yikora akarorero keza. Ahubwo naho mutoye sinzi ico bashingiye kuba ari nta muntu yananiwe kugarukana amahoro mu gihugu ciwe ngo adoshobore kugarukana amahoro mu gihugu c'ahandi. Ni ukuri ntabyo nibaza.
Kiganiro ni ndafisi jambo amani ari mu Burundi ati yaba akarere ka Sahel yaba u Burundi nta na kimwe kizokungukira muri iryo genwa rya Evariste ndayishimiye.
Nta nyungu nini u Burundi bugera bubona nkuko avuga ko ari Sebarundi, nkuko avuga ko ari umukuru w'igihugu akunda abantu, akunda abanyagihugu, akunda intama ziwe nkuko yamara biririmba. Sindabona rezili kafuroma atari nyungu ziwe ibyakora byose. Ni umwe uzagomba kubwira ngo jyewe ngo sinki ngira gute icyo ushaka. Rero kugena umukuru w'igihugu mukuru mu mabanga yo kugarukana umutekano, icya mbere yabanze anzane umutekano mu barongozi mu banyagihugu biwe. Ibyo ndabivuga kuko umutekano ntawuhari kumva banyirojwe, kumva abariko barabarizwa ibyo abariko barafungwa. None umuntu yose yiyumvira gute ko by'ukuri umutekano ari jyana aho yose afata umwanzuro wo kujya kugarukana umutekano w'igihugu? Uwiwe wamunaniye n'abiwe bari kumwe, ntitubona iyo bazaniye bava nta bumwe bafite. Rero nk'ugwaruka ryose sinibaza yuko umukuru w'igihugu hari icyo azomarira icyo gihugu agiye kugiserukira mu buryo bwo kugarukana umutekano, kuko no mu gihugu ciwe uriko uraraba ukuntu abarundi babayeho. Ni ukuri hari igihe umuntu yibaza akanarogota kiyaze ko Imana yaba yarahinduye amayira, mugabo nta joro ridati n'imvura yo kuri nongo yaraguye irati n'izuba ryarase yongera riyagira ntirazi. Abarundi tureme kandi turemekanye, simbona iyo tugana tuisha.
Gael ari mu Burundi ati umukuru w'igihugu yarakwiye kubanza kwitaho abarongoye kuko gushika ubu vyamunaniye kubatunganiriza.
Jewe ico navuga ko ayo mabanga umukuru w'igihugu c'u Burundi aruga kuronka mu karere ka Sahel karimwo za Burkina Faso, za Nigeri, za Samari, nuko ico gikorwa ataco azoshobora kubera uburyo gushobora atagata arya hanyuma umuntu atangura gukubura imbere y'umuryango wiwe akabandanya kubura ahandi. Urabona mu gihugu c'u Burundi vyaramunaniye ukuntu atwara, igihugu c'u Burundi kitara gisubira inyuma mu butunzi, igihugu c'u Burundi kigeze ahantu habi cane mu bintu vyerekeye butunzi. None wumva adashobora kuja gufasha mu bindi bihugu? Yase muri aka karere turimo barayimuhaye vyaranse ko umutekano wo muri Congo awurondera. Umutekano wo muri Congo bugeze muri kuronderegwa mu bihugu vya Qatar no muri Amerika. Wewe icyo yakoze umuriro wacu muri Congo aja gufasha umuriro kubandanya waka muri Congo, urabona vyaramunaniye muri aka karere nako ntibizomushobokera no muri kariya karere ka Sahel. Jambo atavyoshobora na gatoya kweri atavyoshobora ari ubwa mbere na bwa mbere na mbere nabanje kwitaho igihugu c'u Burundi atora umuti w'u Burundi ibishigaje bijamo mu nyuma.
Duheraheze kuri Sale ari mu Burundi avuga ko atabara akwiye kwizera umukuru w'igihugu uravye ibyo ariko aragirira Abarundi n'u Burundi ari we yategerezwa kubatunganiriza.
Turambiye ko umukuru w'igihugu ndahita ndayishimiye ari umwe mu bantu batenze wanashimiye umutekano mu kibazo cyacu mu Burundi kuko niwe ahagarariye amategeko yose ari mu gihugu cyacu mu Burundi ariko niwe agaruka akayahonyanga kandi akayahonyanga amenya niwe atigera yubahirizwa ibyo ibyirwa shingiro by'u Burundi itegekana akagaruka akayahonyanga niwe ashobora kureka abantu b'igihugu akabareka bakaciba bagasubiza ubutunzi bw'igihugu inyuma arebera akavuga ati kiba aba bantu naramaze kubona ntacyo mbabagira kuko ngo na Yesu yarahariye bayuda ariko arakora ibintu nk'ibyo. Uyu rero yasagura ubutunzi bw'igihugu akagaruka akaba mu bahungabanya mbe umutekano w'abandi banyagihugu batandukanye bihugu bitandukanye kuko gushika ubu iz'ingabo zajyanwe muri Congo ntabwo Abarundi bazi igituma ziriyo ntabwo tuzi ibituma imipaka y'u Burundi yarugawe kandi ahandi henshi yuguruye ntituzi ibituma iduva ry'ibiciro bihari mu gihugu bigarukire ngo umuntu ameze ko adashobora gutunganya ibyo mu rugo rwiwe ngo abebwe amabanga yo gutunganya umutekano cyangwa se gutunganya intwaro zibere cyangwa amahoro w'ibindi bihugu bitandukanye. Ntibishoboka rero by'ukuri ntabwo adashika kwihangiro y'icyo ibihugu bya Sahel byategeza kuronka ahubwo ibi ni ibintu byo gusamaza amakuru na cyane cyane kuko we turazi neza ko ari we agomba kudushikira gutwara ubumwe bwa Afurika. Ibi rero ntabwo byotuma ibihugu bijijajara ngo birarose intumwa kuko ubuzagusha buratakata. Ntabwo umuntu yashobora kujya kubyinya inzu y'abandi kandi niwe naho umuriro uriko uratema utongora. Umukuru w'igihugu nabanze atunganye iby'u Burundi ama abone kudoda gutunganya iby'abandi hanze y'igihugu. Rwaruka by'ukuri turatera akamo cyane cyane ubumwe bwa Afurika ko badakwiye kwizera cyane ariko ndashimye n'ubwo we ari we agomba gushyirwa kurongora ubumwe bwa Afurika.
Banure kanchuri nimba mbabwire ikinoneka ku mutima igihugu cyacu kigeza temba yemwe mbega gishakikana he nagerageje kuririmba amahoro narira none ngira nsave hari ubwo nibaza ko ndiko ndarota iyo mbonye ibiba umunsi.
Cyane ikiganiro ndafite ijambo cyashimikiye kugenwa rya Evariste Ndayishimiye nk'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu karere ka Sahel. Uvise amakenga n'ibyifuzo by'ugaruka bari muri iki kiganiro kuri iryo genwa. Turashimiye mwese bakunzi ba radio Inzamba Agateka Kawe, tubifurije kororanirwa na Hope Nsango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba Agateka Kawe.